Twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: isi yose kuri uno wa mbere yibutse abantu bazimira banyurujwe canke biciye mu bundi buryo budahuta bumenyekana. Imwe mu miryango yababuriwe irengero mu Burundi ikavuga ko agahinda gaterwa n'iki caha arishano kandi katagira uko kangana.
Komera cyo cyama ho nyene umuntu abana naco akakigumana n'abana nuko nyene barambaza hari gihe biyumvira ko bavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tugenda kumva yiwe tugashiraho nk'udushugwe.
Uyu ni Madame Godebert Hakizimana, umutambukanyi w'umumenyesha makuru w'Umurundi Jean Bigirimana atawuze irengero yiwe kuva igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'indwi ko mu 2016. Ishami rya UNUGITA magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rifise amakenga y'abagera ku 236,000 bashobora guhitanwa na virusi ya corona ku mugabane wa Buraya kugera mu ntango z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Ku mugabane wa Afrika, abajeje umutekano baburijemo imyerekano muri Sudani y'Epfo. Igihuhusi Ida cagabanuye umuvuduko wacu naho kibandanya konona ibitari bike mu bisagara bitandukanye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijya nino ku isi, reka tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu aho ishami rya UNUGITA amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rifise impungenge ko abandi bantu 236,000 bazoba bamaze guhitanwa n'ikiza ca COVID ya 19 ku mugabane wa Buraya ku itariki imwe y'ukwezi kw'12. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo atugire ku muriri w'ino nkuru.
Hans Krug, umuyobozi wa OMS mu karere k'Iburaya, yatangaje ko mu ndwi iheze ibitigiri by'abapfuye bahitanywe na COVID-19 vyiyongeye ibice 11%. Zitezwe ko bashika ku 236,000 ku itariki imwe y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka. Gushika ubu ikiza cya COVID-19 kiramaze guhitana abantu bagera ku miliyoni 300,000 mu Buraya. Ibitigiri by'abantu ba COVID-19 vyiyongeye ibirenga ibice 10% mu kiringo c'indwi zibiri zirangiye mu bihugu 33 ku bihugu 53 bigize ako karere. Ivyo birateye impungenge bikomeye cyane cyane bivuye ku bitigiri biri hasi by'abicandagisha mu bihugu bitari bike. Umuyobozi wa OMS mu karere k'Iburaya, Hans Krug, avuga ko itegiri biri hejuru cyane by'abandura terwa n'ikwiragira by'ubwoko bw'umugera wa Delta, korosha birengeje ingingo zo kwirinda kwandura n'ibitigiri biriko byiyongera by'abagira ingendo muri iki gihe cici. Mu gihe ica kabiri cy'abantu baba mu karere k'Iburaya bamaze gukingirwa ihagije, umuvuduko w'abicandagisha waragabanutse. Ibice 6% gusa by'abanyagihugu bamaze kwicandagisha nibo baronse incandago zose mu bihugu bikenye muri ako karere.
Fidel, tukivuga ivyikiza cha virusi ya corona, Ubufaransa buzoha ibihugu vyo muri Afrika izindi ncanco imiliyoni 10 mu mezi atatu ari imbere.
Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byatangaje umugambi wo gukorera hamwe no musiko wa mbere. Ivyo bizoca bituma ico gihugu gitanga izindi ncandago za AstraZeneca na Pfizer. Ikigo ca kiri ncanco co mu muryango w'ubumwe bwa Afrika nico kizokwiragiza izo ncanco kisunzwe umugambi COVAX ushigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe kuronka ncanco zo gukingira ca COVID-19 abantu baba mu bihugu bikenye vyo ku isi. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika umaze kugura gushika ubu incanco zihagije kugira zizobe zakingiye abantu 1,400,000, ni ukuvuga icya gatatu cy'abantu bose baba muri Afrika mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2022. Ivyatwaye imiliyaridi zitatu y'amadolari. Ubufaransa bwemeye gusangira incanco zitari munsi y'imiliyoni 60 n'ibihugu bikenye kurusha ibindi imbere yo mu mpera z'umwaka. Nicyo gihugu ca mbere gitunze catanze incanco zikiza ca COVID-19 mu kwezi kwa kane igihe caha izirenga 100,000 igihugu ca Mauritania.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya makuru agezweho ijya nino ku isi ku mugabane wa Afrika abajeje umutekano baburijemo imyerekano muri Sudani y'Epfo edirwema tifashe gute
Umurwa mukuru Juba wari wuzuye abashinzwe umutekano bagenzura uduce dutandukanye mu rwego rwo guhagarika no kuburizamo imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo yari yahamagajwe n'abagize societe civile basaba ko umukuru w'igihugu Salva Kiir ava ku butegetsi. Imyigaragambyo yari kuba mu gihe umukuru w'igihugu yarahizaga abagize inteko ishinga amategeko. Internet n'imbuga nkoranyambaga byari byahagaritswe muri uku kwezi gusa impirimbanyi zitandukanye n'abanyamakuru batatu barafunzwe shinjwa kugira uruhare mu itegurwa ry'imyigaragambyo kwa magana leta icyagaragaye nuko iyo myigaragambyo ari yahamagajwe itigeze iba kubera ibyo benshi bavuga ko ari ubwoba abaturage batewe na leta ubutegetsi bwari bwavuze ko iyo myigaragambyo itemewe bunaburira abantu kwirinda kuyijyamo byatumye abaturage benshi batava mu ngo zabo
Edirwema urakoze aha muri leta z'umwe za Amerika naho inguvu z'igihuhusi idazagabanutse naho ico gihuhusi kibandanya konona ibitari bike mu gisagara ca New Orleans no mu bice biri hafi y'ico gisagara Fidel Niyongabo aragarutse
Ikigo cy'igihugu gikurikirana ibihuhusi kimenyesha ko AIDA cyateye imyuzure ikomeye mu bice byo mu bumanuko bushyira ubuseruko bwa leta ya Louisiana no mu bumanuko bwa leta ya Mississippi. Societe Entergy itanga umuyaga nguba mu gisagara cya New Orleans yatangaje ku munsi w'Imana ko bivuye ku nguvu zikomeye cyane z'icyo gihuhusi umuyaga nguba wacitse muri icyo gisagara cyose yamara yamenyesheje ko izobandanya gukora kugira itorere inyishu icyo kibazo. Abantu barenga miliyoni mu mareta ya Louisiana na Mississippi bari mu mwiza. Bishobora kuzofata inisi kugira umuyaga nguba uzogaruke kubera umwe mu minara iwutwara muri cyo gisagara wasenyukiye mu ruzi Mississippi igihuhusi AIDA kiriko kigenda n'imiyaga y'umuvuduko birometero 95 ku isaha nkuko byatangajwe no munsi wa mbere n'ikigo cy'igihugu gikurikirana ibihuhusi haize imyaka 16 igihuhusi Katrina kiriciye biracika muri leta ya Louisiana cyo gihuhusi cyahitanye abantu 1,800 Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko leta y'ibizofasha yivuye inyuma mu kogwa byo gutabara hamwe no gufasha ibice byasinzikaye kogorora amenyesha ko yavuganye n'ababura amatari ba leta ya Louisiana, Mississippi na Alabama
Eka makuru ageze urya nyino ku isi cyasozere muri Afghanistan aho Amerika ibandanya igikogwa cyayo cyo guhungisha abanyagihugu bayo n'abanyafghanistan naho hakoze igitero ca rokete ku kibuga c'indege cyo ku murwa mukuru w'ico gihugu Kabul Fidel Niyongabo turacari kumwe
umutegetsi wa leta ya Amerika yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko rokete zarashwe zasambuwe na misile zijejwe kwivuna umwatsi za Amerika umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Amerika Jen Psaki yatangaje ko Perezida Biden yahawe amakuru y'ico gitero akaba yasavye abayobozi b'abasirikare kongereza utwigoro twabo tugukora ibishoboka byose kugira bakingira inteko za Amerika ziri muri Afghanistan Leta zunze ubumwe za Amerika ziriko ziraheraheza igikogwa cyo guhungisha abanyamerika n'abanyafghanistan imbere y'itariki ntarengwa ko yejo ku munsi wa kabiri ni mu gihe umutekano utera uyanzara muri Afghanistan inyuma y'igitero cy'abiyahuzi hafi y'ikibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Kabul ku munsi wa kane icyo gitero cyahitanye abanyafghanistan 169 n'abasirikare ba Amerika 13 igisirikare cya Amerika kiriko kandi gitoza amakuru avuga ko abasivile bishwe inyuma y'uko gikoze igitero cy'indege itagira umudereva bita drone ku munsi w'Imana ivuga ko cyatesheje igitero cyari ko gitegurwa n'umugwi ISIS-K ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Hamad Karzai
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho ijyanye no ku isi baje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike mu Burundi yemeza ko kuva mu 2015 abantu amaze kumenya ko baburiwe irengero banyurujwe barenga 200 leta y'u Burundi n'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gatika kazi na muntu CNDH mu mpfunyapfunyo barabihakana hagataho uno munsi COC iribuka abanyuruzwa muri ubu buryo inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero yamenyeshe ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye avuga ko ari kwihenda kuko akibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti umugenzi cyangwa umubyeyi yazimanganiye bitera gahinda bene kubura babo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuza babo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amareta gukora ibishoboka byose ako kabi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano mu mwaka w'2015 hari abantu bishwe abandi babugwa irengero abandi nabo barahunga igihugu. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka w'2015. Ari mu rugendo rw'iwe Kinshasa muri Congo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka. Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujijwe agateka kazi na muntu naho no munsi ataco batubwiye kubijanye n'uko ibintu byifashe kuko uwurongoye uwo mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe baremeza ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mu mwaka w'2020. Icyo cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne.
Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruka mu mwabwiriza izina kanuni mutu muntu runaka yaraburiwe irengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi zikibi inyuma y'amabi zikora zica zija mu Rwanda kandi nta burenganzira tugira bukurira gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi zikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda n'ubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburi birengero ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique ninahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Focode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mwishyirahamwe Focode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turaze kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese uvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Focode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mu mwaka w'1972 abo babuza ababo bamenyesha ko atakintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe n'umushingure. Ako gahinda ni nako nababuza ababo mu mwaka w'2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru kinyamakuru wacu yabuzwe irengero mwaka 2016.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cyama uko nyene umuntu abana naco akakigumana n'abana nuko nyene nyene barambaza hari gihe biyumvira ko bavuga ati tiye batatu wacu twaramushinguye neza tuba tugenda ku mva yiwe tugashyiraho nk'udushurwe tukamwibuka ugatariko se impamvu n'ibihe yatumye amutwara burundu bakamwica kamuhamba ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu nuko nyine ibibazo ntibibura pe.
Mwishyirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Kavid bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye Kavid amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye 1000 harimo 200 y'abanyurujwe
muri Kavibe. Turemesha cyane imiryango yabuze tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku 1000 yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yabakuvyerekeye ico caha cyo kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi kandi n'amadosiye arikagenda neza arikarakurikiranwa mu ibanga ntangere. Kavibe kandi idatera ka sentare mpuzamakungu mpanavyahishashirahe ariyo rakuru penale international nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutsa amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa.
Uwo mushingwa manza arizeze imiryango yababuze ababo ko bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze tukivuga kuyerekeye Burundi impunzi z'abarundi zirenga ijana ziri mu kambi ya Nakivale muri Uganda zandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozifasha zigatahuka mu gihugu cy'amavukiro bamwe mu banditsi urwo rwandiko babwije ijwi rya Amerika ko baserukiye abandi benshi bafise ico cifuzo reka umenyesha makuru yacu Pierre Claver niyo nkuru atugire ku muriri wino nkuru
twari twahunze duhunga umutekano muke ariko ubu umutekano ni bose warabonetse
Uno mutamarazaro umurundi yahungiye mu kambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda haraheze imyaka itandatu ari kumwe n'abagenzi we batera kama umukuru w'igihugu bari barahunze ko yo bafasha bakagisubiramo
kanatsinda turumva ko bene wacu bavuye mu Rwanda za Tanzania n'ahandi ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi aramahoro
twe turatekanye mu mutima kuko twumva mu gihugu cyacu aramahoro kandi twahunze cyaheze
turaperereza mu batanguye kuza bamwe bazanwa n'indege twabatelefona bakatubwira ati iwacu na mahoro meza ti urajyama ukajyamira awushakiye niho vyukira
abo nabari ku rutonde rw'abandi barengejana bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi na mugenzi we w'Uganda n'ubutwari ishami mpuza makungu gitaye impunzi ku isi hashtag nzisabira Desire umwe mu bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu gutahuka avuga ko ababyifuza barenga inshuro zitatu abashoboye kwiyandikisha byiganiye ijwi rya Amerika igituma
nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana kivare cya kabiri nyakuba mu minsi makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaceri hagarara ntitwigeze tumenya impamvu ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike cyanke babahungure cyanke baje gusinya hanyuma ntibikogwe erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ruburenganzira
abenshi muri abo haraheze umwaka biyandikishije ku rutonde rwamaniswe na HCR mu kambi ya Nakivale kugira ngo batahukanwe igice cyabo kigizwe n'abarenga 200 baratahukanywe mu mpera z'umwaka uheze yamara abasigaye bemeza ko babayeho mu buzima butoroshe kuko bari baramaze kugurisha utwabo twose
mu Bugande nta kiturambiranye nkuko twiyandikishije gutaha Nuko sinya tugasinyi nuko sifara tugurisha twese tukamara kuva kugipanga imbugita ikireta byose twabigukije ubu duhagaze nabi turi mu kirere nk'inyoni
naho biruko arabandi babana mu ikambi ya Nakivale babona ko ataragira ko batahuka kuko bemeza ko ico bahunze kitarahera abo bagiriza abashize habona ngo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunzi ubu numwe muri bo
ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ubwo atari abantu bwicanye indengera butungane kutagura nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashyikira igiciyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa
yamara abateye kama perezida w'u Burundi bobo bazyamirira kure
abariko bavuga ko twaguzwe dushaka gutaha nta mugambi mwiza na gato yabadufitiye ahubwo mwebwe mbaturabire neza mu bagenzure bashobora no kutubwira nabyo
bifitiye bene wabo mu bihugu byo hanze kugira ngo bironderere ubuhungiro bwo hanze kugira bagende kunezerwa hamwe na bene wabo abo kabisa ntituri kumwe nabo bafite inyungu zabo
ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwitawe ikibazo cy'impunzi burahumuriza ko icyifuzo cyabo cumviswe icyo bikoze Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajuru gutabukana impunzi mu Burundi kuri mikoro y'ijwi rya Amerika avuga ko akiri intambamyi nyinshi harimo n'ikiza cy'umugera wa corona
ibiharuro twiha gutahukana hari igihe tutabishika ko kubera icyo kiza bivanye n'uko hamwe bugarati butumanze turindire igabanuke no bahankarorero nko mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cha Uganda ko nk'ubu mu gihugu cy'u Buganda turabangiriye mu gihugu cy'u Rwanda aho kubazana mundwi tubazana kabiri mu kwezi zindi ntambamye nuko by'ukuri impunzi ziba zishaka gutaha mugabo ntihabura bamwe bikika mu kiza kubera imbizi canke ziriya tugasanga bariko barababuza
nayo ishkam hese yemeza ko jama giteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye dana irge umuvugizi wa HCR mu kare k'ibyaga binini Afrika guseruko ni hembe ya Afrika yabwiye ijwi rya Amerika kugutaha ari uburenganzira bw'impunzi yari yose ariko kumwe wese avyisabira kugatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye HCR yemeza ko ikibazo cy'umugera wa corona cateye ku isi arico catumye umugambi wo gutahukana impunzi uhura n'inzitizi rihamagarira ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo Murundi umunye Kongo umusomali canke uturuka ahandi ko yo bisaba kugatwe kiwe aho kwandikira hamwe amakete canke intonde HCR yerekana ko mu Buganda hakiriyo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 50 nayo impunzi z'abarundi muri rusangi HCR rivuga ko ubu barenga gato ibihumbi 271 abenshi bari mu makambi y'impunzi mu Rwanda muri Tanzania mu Buganda muri Kongo no muri Kenya Cyclave ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
Pierre Claver ni inkuru rakenuye tukiri mu Burundi leta ivuga ko ari kwa harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko ari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha babura amatari n'abamusanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera idonido numenyesha makuru wacu ero jubirika neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya
Tanganyika n'ubuhanga hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi niwe yashikirije kino cifuzo yavendera ko bucatsigura ko bitakingombwa ko Burundi bugira intana n'amakomine ufite muri kino gihe cya none yemeza ko ataterambere y'abanyagihugu rishoboka hakiri intana zirenga 10 n'amakomine arenga 100 amenyesha ko imaze kwibonekeza ko ari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atani isoko ya kirazira afise uko niko ndira ko bucatwara bushanganje bujeje intwaro yo hagati yabitsiguriye babura matari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi
nagirana mu mwigishije yuko mu bushikiranganje ugiye gushiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara 10 na zingahe dukeneye amakomini 100 ingahe turiko turabikorera ko kugira ngo ukuri tubabe amakomini igihugu cyacu kiba gikeneye intara igihugu cyacu kiba gikeneye kugira ngo yaterambere rusange ikunde kose nibaza ko iterambere rusange turiko turabonera bizokunda dufite intara zirenga 10 na zingahe tufite amakomini 100
umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyize imbere n'umunyapolitiki yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 yatubwiye ko ico cyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba ku kilometero kwadrato mu Burundi uko niko abitwiganira
igihugu cy'Uburundi gifite kilometero kwadrato iri munsi y'ibihumbi 28 abanyagihugu bariko bararenga 12 ni kuvuga amajana 50 ku kilometero kwadrato ntidushobora kubaho uko tubonye twawushikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi ubworozi amahinguriro n'ibindi bakagira nashobora kuca amashamba igihe rero agwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu bigatuma ico no kwita itunganyo planification igenda neza hanyuma bikagura n'ico no kwita tourism n'ibindi byinshi uwo mugambi rero je ndagushima kandi na ushize imbere ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira
umushanganyi ndira ko buca yifuza ko nabarongoye intara n'amakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu by'ukuri
nimba ari muramatara n'uramatari afite ahatwara haboneka nimba ari musitaneri abari musitaneri atwara haboneka kandi amakori n'amatakisi ayatoza kuko turabona ko ari amakomine amwamwe usanga bigoye akagira n'isoko
ariko Rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa ko kizere
tuzogaruka hahandi hari imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi cyo kubona kwa tacho byunguye igihe rero dufata intumbero zitari zo dushika ku nyishu zitari zo tugasanga twasubiye kwiyenda tugasubiramo ejo na hirya ejo nibumve neza icyo bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva icyo bavuga simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bariko bariyumvira ngo ariko barabyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo byegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu miryango yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira umuntu yitoza azi neza cyagira shikiko akagishira mu ngiro hama kemanga ejo inyisho zivuyemo
mu kurinda yako batumwa ko Francis Rohero yibaza ko ntazarenga 5 mu Burundi zotuma isindi mwa yiyongera n'amahinguriro bakagira ibanza bikwiye abarizwamwo kandi terambere yarikihuta ku munyagihugu
intara y'umuraruko nitacohoha intara y'umumanuko nitatanganyika intara y'umubuseruko nitaruvu intara y'umuburengero nita rusizi n'intara y'ubagati nitaruzironse nazitiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudushira hamwe mu gihugu na cyane cyane kwa mingo ibintu by'ingorane z'intara byaragira tengorane mu gihugu ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihereti ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyemvesisamu ibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashobora nka kazi bagakora bari mu bisagara cunganijwe neza biri mu byankeneko kitugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atana yahari
igihugu cy'u Burundi kugeza ubu kigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje buri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Akarino ngaha duce dusozera amakuru twari tuhafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane nini nahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yashizwe hamwe na Facile Gebehu twembi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kubandanya muranyurwa mu byo murimo byose naho gutaha
Nasikiliza sauti ya Amerika.